umushyikiriza manza kizigenza Sylvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza yakozwe n'ubushyikiriza manza yerekanye ko hari abantu bagize uruhara mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro ry'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi. Nyandwi yamenyesheje ko abo bantu uko ari 17 bose basohorewe imitaye mpuzamakungu kubera batari kugataka ku Burundi. Ahatangurira kuwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya
yahoratse arongoye u Burundi, Pascal Simbanduku, Alfred Nkurunziza, Mamer Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Jango Mirakiza, Janze Baribwegure, Paul Kamana, Charles Ntakije, Aster Girukwigomba, Divere Bararunyeretse, Rick Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwayo.
Umushyikiriza manza wa Repubulika asaba abanyepolitike gufasha kugira iby'ugo rubanza bitera imbere aho kuguma bashyikiriza ibidafasha amatohoza. Ku kibazo cy'uko Burundi rwaba buvize icyizere ku bihugu abo barondegwamo barimwo ko ibyo bihugu bizobatanga mu gihe hari bidafize imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi, Sylvestre Nyandwi yemeje ko avize icyizere kuko ataga igihugu coshigikira ukudahana.
Reka n'ibindi bihugu birifuza ko ibijyanye n'icyo cyaha cy'ugo rupfu rwa Melchior Ndadaye cyo hano. Twebwe rero turizeye yuko ibihugu bizodufasha kugira ngo abo bantu baze bumvirizwe, niba babera bere mugabo nkenerwa ko ubutungane bwo bumviriza, kuko abo bantu ku byo tubona baravugangwa cyane mu matohoza turiko turakora.
Nayo kuba ubutungane bw'u Burundi bwarakoze amatohoza ku bihugu abo bantu barimwo kugira bamenye aho bazokwishyuza ibijyanye n'iyo mitahe. Nyandwi yemeje ko hari abasohorewe imitahe batazi ibihugu barimwo. Aha akemeza ko igihugu cyose kigenga bazokurikiza ingingo ibihugu bizofata.
Niwamenyesha ko bamwe tutazi ibihugu barimwo, ariko twebwe turatanga umutahe mpuzamakungu. Hariho ingene imitahe mpuzamakungu itangwa, hanyuma ibihugu biraheza bikaraba kubera ibihugu bisubwigenge barafata ingingo y'ukurungika uwo muntu cyangwa ntibamurungike n'uburenganzira bwabo, ariko twebwe icyo dukora tuba twabisabye.
Ku kibazo cy'uko kubona igihugu cy'u Burundi cyarikuye muri Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI bishobora kuba intambamyi yifatwa n'irungikwa ry'abo bantu mu gihugu cy'u Burundi kugira babazwe, umushyikiriza manza kizigenza wa Repubulika yishyuye ko uruhara runini rufitwe n'ibihugu abo bantu barimo. Kiretse abo bantu 17 basohorewe imitahe mpuzamakungu kuwa 24 kwezi kw'11 2018, ubushyikiriza manza bw'u Burundi bwari bwahagaritse abantu 4 abakukuruke b'intwazangabo mu gisirikare cya kera. Ubu babiri bakaba bafungiwe mu ibohero ry'Muyinga, umwe afungiwe i Gitega, ubundi umwe afungiwe mu Rutana. Bose bakaba bakekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye, ariko umwe na bamwe mu bamufasha kuyobora igihugu. Ubwicanyi bwakozwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Inyuma y'amezi atatu gusa, umugambwe Sabanya Frode Bundadaye Melchior yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.